Abaheburayo ikigabane cya kabiri. Nicyo gituma dukwiye kurushiriza kwitwaririka ibyo twumvise kugira ngo ntidutwagwe akayombekere tukabivako. Ku ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikagerwa ingero bikwiranye, tureho tuzokwikiza dute nitwanjanjura ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu kakadukomezwa ko n'abakumvise Imana ifatanije nabo kugashingira intahe, iyishingisha ibimenyetso, ibitangaza, ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpemu yera zagabanganijwe nk'uko yagombye. Kuko atari abamarayika Imana yahaye gutwara isi zobaho iyo tuvuga, ariko hari aho umuntu yashinze intahe ati:
umuntu nikaho mwibuka cyangwa umwana w'umuntu awumugendera, wamucishije bugufi munsi y'abamarayika gato, wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'igitsibo, wamuhaye kugaba ibikorwa by'amaboko yawe, wamuhaye kuganza ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge byiwe.
Ko Imana yamuhaye kuganza ibintu byose, ntacyo yishigarije itamuhaye kukiganza. Ariko none ntiturabona ibintu byose biganzwa nawe, ariko uwacishijwe bugufi akaba munsi y'abamarayika gato niwe Yesu tumubona yambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'igitsibo kubw'imibabaro y'urupfu, kugira ngo ubuntu bw'Imana butuma arogorera umuntu wese urupfu. Mu by'ukuri byari bikwiye ko Imana yirema byose kandi ikabibeshaho itunganisha Yesu kubabazwa, kugira ngo abana benshi baze mu bwiza bwiwe. Kuko Yesu wenyine ari we ndongozi barongora kugakiza, kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Nicyo gituma atagira isoni zo kubita abana ba Sati.
Nzobarira abavukanye izina ryawe, nzoririmba ndagutazira hagati y'ishengero.
Kandi ati:
nzokwama ndayizigira.
Kandi ati:
ehetwe n'abana Imana yampaye.
Nuko rero, kuko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo abone uko apfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa ufise ubushobozi bw'urupfu, niwe wamugarariji, kandi ngo arokora abajakariye ubwoba bw'urupfu bose iminsi yose yo kubaho kwabo. Kuko tuzi neza ko abamarayika atari bo yatoye, ariko yatoye uruvyaro rwa Aburahamu. Nicyo catumye vyaramubereye gushushanywa n'abana ba se kuri vyose ngo abe umuherezi mukuru wa mu vy'Imana w'imbabazi kandi agororoka abendishi y'ivyaha vy'abantu. Kuko bwiwe ko yababajwe no kugeragezwa ashobora no gutabara abageragezwa.